Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.
Turabaha ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru 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 yaranze inondwe turangije kuri regenekezo rya kane mu kakaro umwaka w'2021. Amakuru mugira mushikirizwe na jewe Alice Akimana. Mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu gihe Burundi bwari buramutse buhimbaza imyaka 59 y'intayo kwikukira hari kuri uyu wa kane, yavuze ko Burundi bwikukiye ngo bikagaragarira mu butungane n'intwari bereye iri mu gihugu. Tega matwi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu.
Ikimenyetso cya mbere ni ukugira ubutegetsi bw'igihugu bwubashwe kandi bufata ingingo, kuko urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico gituma dushimikira cyane cyane kugukomeza umutekano w'igihugu n'abene gihugu, tukongera tugakomeza ubutungane mu gihugu kugira ngo ntihagire uwigira ubugabo bwigaba ngo ahonyore kugakanu uwundi. Ikimenyetso cya kabiri ni intwari ibereye, kuko niyituma umwene gihugu wese yiyumva mu gihugu ciwe. Muri iyo ntumbero ku kijyanye n'integuro y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka, hagiye kubanza gushyirwa imbere imigambi mikuru mikuru n'ivyihuta kugira ngo bibanze gutegurwa neza. Hajeho ubuhinga bwa none bwo gukurikirana ingene uburyo busohotse bukoreshwa, habeho no gukurikirana ko ivyateguwe vyakozwe neza ku buryo buke gutyo haherekanwe n'umwimbu cyangwa ibikorwa bigaragaza ibyakozwe nk'uko bitegereje. Ikimenyetso cya gatatu ni ubumwe no gushyira hamwe kw'abenegihugu. Nicyo gituma leta iriho kugira ngo yongere ubumwe abenegihugu. Icya kane ni kwigaba, ukongera kwigaburira, ukavanura no kuzerinze.
Inayo kwikukira ngo yacari kure mu kwezi mu Burundi ku ntwaro y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivugwa n'urunani Sefor Arusha rw'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'Ibujumbura baharanira amasezerano y'Arusha. Emmanuel Ndereyimana avugira urwo runani asigura ko intayo kwikukira ku Burundi atayihari, ngo kuko umugambo uri ku butegetsi ucura bufuri na buhoro abarundi mu kubafungira ubusa no kubaronderamo amatungo yabo ku nguvu. Kubwiwe leta ya CNDD-FDD wikwiye gusaba ikigongo abarundi bose kubera bamerewe nabi gusumba ku ntwaro y'abakoloni. Umviriza
ubu aho Burundi bugeze kubijanye nuko twovuga ngo Burundi bwarikukiye, nibaza ko umukuru w'igihugu Evariste yavuze ibishane kubijanye n'ibihari abantu bashobora gukora ko n'amaboko canke bivugwa bakumva n'ibikogwa bakabona. Turavye uno munsi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abarundi buzuye mu minyororo mu busho butandukanye bafungwa n'intwaro ihari ubu. Twiheje ingene imwe kera byitwa ngo zana amatwiza na masoro, karaba ingene baca mu banyagihugu batoza ibifungurwa, batoza ibitungwa, bashikanira abatware ntaho bitaniye na za ntwaro z'agahotoro. Umwumvu Barundi bari mu bukoloni busumba ubwo ababirigi bakoreye Abarundi. Umva rero Abarundi baracakeneye gusubira kwikukira mu kwikura ko intwaro ya CNDD-FDD.
Mumenya ko ibirori bijanye no kwibuka imyaka 59 y'Uburundi bwikukiye byabereye mu gisagara cya Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe ukwikukira, byitabwe n'abashyitsi b'iteka batandukanye bavuye mu bindi bihugu. Muri abo harimo n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente, ibigaragaza ko imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda iriko irasubira gutera imbere. Umugambwe SNL uriyamiriza ibitero bimaze iminsi biba mu gihugu bigahitana abanyagihugu atacu bazira kandi batekanye. Ibyo biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uwa gatandatu, aho biyamiriza ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko y'abanywanyi bawo. Umugambwe SNL usaba leta gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane by'ukuri abariko barahungabanya umutekano w'Uburundi n'Abarundi. Ni inkuru tubaza Beni Atsera Kana.
Umugambwe Seneri uvuga ahanini ibitero by'amagrenade hamwe n'ibitero ku mabarabara ahanini biherutse kuba ku ibarabara ry'igihugu nimero 2 Bugarama Gitega. Umugambwe Seneri umenyesha ko buriye mu gitero giherutse kubera mu Rutegama abanywanyi bawo indwi. Muri iryo tangazo Umugambwe Seneri uriyemeriza afatwa n'ifungwa agasekisaki y'abanywanyi b'uwo mugambwe bagirizwa kugira uruhara muri ibyo bitero. Umugambwe Seneri umenyesha ko abamaze kumenyekana ko bafashwe bagera kuri 27 abo bakaza biyongera ku bandi banywanyi b'uwo mugambwe bavundiye mu mabohero n'ubusho butandukanye atakindi bari ko barazira atari ivyumviro vyabo vya politike. Umugambwe Seneri uheraheza iryo tangazo usaba leta gukora amatohoza ataho yegamiye abakoze ubwo bubisha bamenyekane intahi bakubite mu gahanga.
Arakoze Beniax Serakana urongoye ibohero rikuru rya Muramvya arafunzwe kuva ku munsi wa mbere yikekwa ko yoba yagize uruhara mu gitero cabitwaje ibigwanisho giheruka kubera muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu gipolisi mu ntara ya Muramvya avuga ko uwo mutegetsi wafungiwe mu gasho k'ibiro by'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Tubibaze Josine Kaze.
OPC 2 Telfor Manirambona ni inkozangabo mu gipolisi c'igihugu yagirizwa ko inkoho yiwe yoba yakoreshejwe n'abagize igitero cabereye muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Isoko mu gipolisi mu ntara ya Muramvya riremeza ko iyo inkozangabo yahagaritswe mu gihe ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa mbere ariko arabazwa, OPC 2 Telfor Manirambona yasiguye ko inkoho yayibwe. Ahejeje kubazwa kuri uwo munsi wa mbere, Telfor Manirambona yaciye amanukanwa mu biro vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura aho agifungiwe. Naho biruko mwikete ryo kuwa 11 ruhesha umwaka, OPC 2 Manirambona Telfor yari yandikiye umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Muramvya amumenyesha ko yibwe inkoho yiwe KVUC ubusa 327 akavyegeka ku bapolisi bakorera mu ibohero rikuru rya Muramvya hari ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2021 ku munsi wa Mungu. Umunsi wahuriranye n'umunsi mukuru w'isakaramentu geranda uhimbazwa mu ishengero Katolika. Mu rundani force ruhurikiyemwo amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike basaba ko ubutungane bwokora uko biri uwo mufungwa yumvirizwa neza kandi ntahohotegwe. Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu Runani Force.
Iperereza iyo afungiwe baravuga ko uwo mupolisi yoba ariko araremeranirizwa ngo kuko avuga yuko inkoho yiwe yoba yarakoreshejwe muri ico gitero. Twebwe rero nk'uko twama tubikora dusaba yuko hoba amatohoza genga amatohoza yubahiriza agateka kazi na muntu atashira imbere iremendanya nkuko twama turiko turabibona muri iki gihugu aho hari abantu bafungwa bafungiwe ubusa.
Igitero rero cyo muri komine Rutegama cabaye ku munsi wa gatandatu mu ijoro cahitanye abantu baba 20 nkuko amakuru ava aho Muramvya abivuga.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ubunaho tuje mu bijanye n'umutekano muke inkuru ivunaguye. Ikiziga cy'umuhungu munyabagwa azwi ku izina rya Baserukiye Bernardin caratowe mu gatondo ko kuri uwa kane ku musozi Gashishima uri muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Amakuru ava kuri uwo mutumba akamenyesha ko uwo munyabaga mu banyororo baheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ngo yoba yanyurujwe n'igipolisi kimusanze aho yariko aragirira inka ku munsi wa gatatu. Ishiramwe Fokodere yatewe umutima uhagaze n'abo bantu baheruka kurekugwa mu nyororo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu mu nyuma bakicwa canke bakaburwa irengero. Pacifique Ninazwe arongoye iryo shirahamwe akababazwa n'amabi bariko barakoregwa kandi ataco bazira, agasigura ko hari n'abandi barekuwe babuzwe irengero. Tega matwi Pacifique Ninazwe.
Abategetsi b'u Burundi barakwiye kwisubirako maze hagafatwa ingingo z'ubukingira aba bahorara abanyororo baherutse kurekugwa. Narijya n'ivyo bari baranafatiwe n'imbere byari byumviro byabo bya politique atambu zumvikana zatuma bafatwa. Kuri uyu musore yagandaguwe mu Mugamba twumvise ko yari yanafashwe akina muto cyane, yoba yafashwe agifite imyaka 14 gusa, akaba yoba gandaguwe afite imyaka 20. n'ibintu yabaje gose kubona dufise igihugu atacho cubahana gitoyi no kongera koko ngaha hariho umusore wundi yitwa Alexis Sabimana yarekuwe kwa 2026 ndamukiza umunsi basohora abo mu mpimba ariko amasaha make cyane acaranyuruzwa gushika ubu ntarigera asubira kuboneka kandi inzego z'igihugu nta na kimwe zirigera zisubira gukora zijanye nibugwa irengero rya Alexis Sabimana. Hari uwundi mugwi dufise ko amakuru ubangamiwe cyane n'abarundi baherutse guhunguka cyane cyane bavuye imahama mu Rwanda naho nyine tuguma turonka amakuru y'abategwa bagacumitwa y'abafatwa agasakisaki navyo nyine byaduteye makenga turavye nyine bariko barafatwa
mu ntara ya Kayanza naho abateshejwe izabo muri site ya Gisenyi iri muri komine ya Rango barasaba umwungere mukuru wa Diyoseze Katolika ya Ngozi kubagarukira ko mugahagarika agatotezo bariko baragirirwa n'abarongoye paruwasi ya Gasenyi. Patiri mukuru akaba yaramaze gusohora itangazo ribamenyesha ko bategerezwa guhagarika ibikorwa by'urudandazwa n'ubworozi bakorera muri iyo site. Izo mpunzi zikabona ko akaragatotezo kugira ngo basubire ku mitumba bavuye ko. Inkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Iyo ngo ningingo ya patiri mukuru nkuko babisomeye abakirisi mu isengero nyuma y'injyane za dusagatike gatapatiri mukuru na bamwe mubaba muri site ya Gasenyi haraheze indwi zibiri nkuko bivugwa na bamwe muri site pawasi ya Gasenyi irifira ko bishoboka kugira ikoreye izo mpunzi cyo tuma bafata ingingo yo gutaha ariko rero kuri bo ngo ntibibatangaza kuko na patiri mukuru wa pawasi Gasenyi ari mu matemaguru imiryango y'abatutsi yaba muri iyo site inaribonye zikaba zarabwiye ko yafashe n'impanga agatema abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi mu 1993.
Dore ntakwandiwe na padri mukuru wa paruwasi ya Gasenyi igitangazo cy'ikinyo magara somwe itubuza kororera aho kudandariza ese ifatanye ko agatotezo ari kwakigirira dore ko cyahise cy'isi cya Gasenyi mu 1993 muri kebe umufasha dote yari ngamye paruwasi ni yacumi n'abantu bacu bahona bapfa bifata mu bahamagaye pasitari yari mu bakokeza kandi yari mu bantu abakurambere bari ngaha babitubwira yuko nabandi yafata kimukanga akaza mu kwicara rero cyo cyabona abapadiri bari kwagasaba cyane mu ntangi bibereye kandi cyo habaye mu mahoro no mu bwongi kandi tubona yuko ifa dukora mu hobo
izo mpunzi zifa zisaba zishimitse musenyeri wa Diyoseze ya Ngozi ko yova mu gacere akagisha shikirije nkurongoye abakirisi ba Diyoseze arongoye ahandi ho bavuga ko bafata ko ukunuma bingana no kwashigikiye abo gatotezo ariko baragirirwa
bisaba yo musenyeri wa Diyoseze ya Ngozi ko nabo nyine yova mu gacere arimwo kuko turi abana b'iyo kuko cyatangira turi abana b'iyo nabo ntagi cyavuga cyakibona yuko ahubwo umwega twebwe turi n'abana ekeziya katolika rero icyo tumusaba nuko yova mu gacere akaduhanurira abo basaserdoti ariko twashaka gasenyi tukabandanya tubana mu mahoro aracyahuka n'ubu bari kwatahuka bagatahuka abashima kuba barahagumye bakaba barahagumye.
Abo bashitse ku icumu barasaba kandi ko uwabo afungiwe mu Kayanza yore kuko ubona bakaba yagirije ko yashatse kugandagura icyegera cya patiri mukuru wa paruwasi Gasenyi Patiri Manase. Ibyo navyo bikaba byiyamirizwa n'ababa muri iyo site. Ntiturashobora kuronka patiri mukuru wa paruwasi Gasenyi na musenyeri Diyoseze Ngozi kugira bagire icyo bashikirije, ariko icyegera cya patiri mukuru we yamaze gushikiriza ko paruwasi ta mugambi ifise wo kwirukana izo mpunzi.
Kugazi tani shimili manarongo yurunani Foxke ruhurikie mwa mashira mwadahani li vijicharo vya politike ngole tani ronderi kibanza kingani cho izo mhunzi zili mgo igiyo paruwasi ya Rango gucho ileke izo mhunzi zibie leho mumahoro kugiwe awate shirugizabo mwigiho mkimwana majani chenda na milongi chenda na gata tu guni baba muri yosite kubera aliheza chane unuko bafise ubwoba bwo gusubira mu vyabo kumvuza umutekano wabo. Kurikira Vitar Nshimirimana.
Uno munsi rero ntitwumva ngene ikibazo cyoshobora kwaduka hagati ya paruwasi hamwe nabo batesheje izabo kuko ico cyatumye baguma muri ico kibanza nuko nuno munsi badashobora kumva yuko batekaniwe yuko bosubira iyo baje bapfa. Rero paruwasi igize ikibazo nimba ikeneye ico kibanza nimba ibanza gikuka iyo paruwasi yoheze igaheza igatura ico kibazo leta y'u Burundi ko leta y'u Burundi yaba paruwasi baba abo banyagihugu bose bakukira leta imwe hanyuma rero muri ico gihe leta niyo yoheze ikigi ico kibazo ikaraba ukunge nishobora gushumbusha paruwasi ikaronka ikindi kibanza kingana nico izo mpunzi zirimo kuko nizo mpunzi ntizihabago nukubera kuhagomwa canke ko ariho bakunze gusumba handi nukubera badashobora gusubira mu matongo yabo ngo bayakoreremwo bongere bayabemwo bari mu mutekano
yari bitaneshe imana arongoye urani foske ninaho amakuru makuru yaranze inondwe dusezereye aciyarangirira dushimire mwese mwayateze yome arise akimana yariko arayabashikiriza nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza ahiwanye no mubanyu naho butaha.
Zambira Samirana.
Amakuru, makuru, yaranze inundwe.